Diego B.
Made beats on the beats. Marina.
Nakitumo kipido, yeah.
Amagambo ya wemeza irukongo. Buta nyumba nimekandi. Haramavuga kona hiriwe. Najumba nino mira. So gonja za kururkuru kunto. Lumfuri thimba. Nashaka kuruwana. Nashaka kuriumva mwa. Baby, show me love, love right now.
Nama nabikubwiye nuko ushaka yuko bica mu ndirimbo.
Nashaka kumbwira y'amagambo y'urukundo amwe wirwiririmba. Ngahumbwira
ndashaka yuko nawe waguma unyereka inseko yawe kuki ubikora. Namenya yuko tera ivyo mvuga mu muziki burya nibihimbano ibari business ibara kasi gusa nono mwe bihuriye nagaciro jewe burya naguha kwo uruwa naisemo ijoro n'umutaga ndakwiyumvira. Reka ndirimbira bakundi kirori. Wewe ndagufise.
Y'amagambo y'urukundo amwe wirwiririmba. Ngahumbwira
ndashaka yuko nawe waguma unyereka inseko yawe kuki ubikora.
Ko yangwe